kuu la Marekani, Washington DC.
Imwoviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabara mukije juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Ni Fidel Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavuga hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi tuyashikirizwa na Alois Bigirimana. Alois, mikro ni yawe.
Urakoze Fidel. Muri misiri abategetsi mu gisagara kiri ku nkengera z'ibahari cya Alexandria bavuga ko abantu bashika kuri batandatu bafuye igihe igorofa bari bapanzemo yasenyuka ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Kuri amatari w'iyo ntara irimwo Alexandria, Mohamed El Sherif yabwiye abamenyeshamakuru ko imiryango ibiri yari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka, kandi ko abandi bantu icyenda baguwe ko n'ibibomoke. Yavuze kandi ko abatabara bashoboye kurokora umwana umwe. Abategetsi babwiye ibimenyeshamakuru ko mu bafuye harimwo abagabo batatu hamwe n'abagore batatu nyene. Ubugiriki bwaraneguye Turukiya kubona yarasunikiye abasaba ubuhungiro mu mazi, bituma ubuzima bwabo buja mu kaga igihe baba bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Ico gihugu kivuga ko ingendo nk'iyo ya Turukiya yerekana ko icyo gihugu cyananiwe kubahiriza amasezerano cyumvikanye n'Uburaya yo guhagarika abimukira batubahiriza amategeko. Umushikiranganji w'Ubugiriki ajejwe abimukira Notis Mitarachi ashikirije ibi inyuma y'aho abasirikare bajejwe gukizura mu mazi batoreye ibiziga by'abagore babiri. Umwe muri bo yari afise imyaka 30 bazamye mu mazi inyuma y'aho ubwato bwarimwo abantu 32 bwibiriye mu mazi agabura ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdoke yitezwe kongereza igitigiri c'abagize akanama karongoye igihugu mu kongeramwo abahurikiye mu runani rw'imihari y'abahoze barwanya leta yasinye amasezerano y'amahoro na leta. Abagize ako kanama bashobora kuzova kuri 20 bakongerezwa gushika ku bashikiranganji 26. Abashikiranganji bashasha byitezwe ko bagenwa mu minsi mike iri imbere nk'uko bishikirizwa n'urunani Forces for Freedom and Change ruhurikiyemwo imihari ya politiki hamwe n'abahoze mu mihari y'abaroberi muri Sudani. Hamdoke afise igikorwa gihambaye cyo gushikana Sudani ku mahoro arama kunagura ubutunzi no guteza imbere demokarasi. Leta zunze ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yari yemeje gufasha Mozambique kurwanya umuhari w'iterabwoba ugendera ku byiyumviro bya Kiisilamu utumbereye kwigarurira intara ya Cabo Delgado itunze cyane gaze. Nathan Sears, umutegetsi wo mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu asanzwe ajejwe igisata kirwanya iterabwoba, yavyemeye inyuma yo kuganira na perezida wa Mozambique Filipe Nyusi i Maputo ku murwa mukuru. Sears yasabye kandi ko amakungu yo kwiyunga akagira urunani mu kurangiza intambara imaze imyaka 3 kandi imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 200,000 inatesha ingo zabo igice c'umuliyoni w'abanyagihugu. Abantu barenga 1,500,000 nibo bamaze kwicwa n'umugera wa corona ku isi, kuba baba 65,000,000 bamaze kwandura nkuko byashikirijwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ejo ku munsi wa kane. Abantu 1,500,000 n'abantu 38 baramaze gupfa, ku 64,774 bamaze kwandura kuva uwo mugera utanguye kugaragara mu gihugu cy'Ubushinwa mu kwezi kw'12 mwaka uheze. Akarere kabangamiwe cyane kuruta ni Amerika y'Epfo na Karayibe ahamaze gupfa abantu 482,000 263,000 hagakurikira Uburayi na Leta Zunze za Amerika. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'11 habonetse abishwe n'uwo mugera ku munsi barenga 10,000 ku isi, igitigiri kinini kitari bwigere gishikwa ko kuva iki kiza gitanguye.
urakoze arabisubira imana kuri ayo makuru yo hijya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza zacu imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu mu Burundi turi ku mirongo migufi metro 45 metro 31 ni metro 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika abanyeshuri bamwe bamwe hamwe no guharuka gw'impunzi mu kambi ya Mutenderi mu gihugu cha Tanzania barafise ingorane zo kugumana ururimi rwabo bwo Kirundi kuko biga mu zindi ndimi
igituma kenshi byatunanira kuvuga kirundi kirongoreye nk'abandi nkuko bisanzwe nkuko ndo mu Burundi nkubara kenshi usanga turi ku ishuri sansi twiga ibintu byinshi mu Faransa ibindi tukavyika mu Congreza
uyo numwe mu banyeshuri b'impunzi z'abarundi mu kambi ya Mutenderi mu gihugu cha Tanzania mu Burundi abantu 178 nibo banduye umugera wa corona mu mezi abiri aheze no mu ntango ya kuno kwezi kw'icumi na kabiri makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu yafashe ingingo yo gufatanya imanza zagirizwamo Paul Rusesabagina na bagenzi be 19 barimwe Major Calixte Nsabimana bakunda kwita Sankara umucamanza avuga ko abagirizwa bose uko ari 20 bahurira ku vyaha vy'iterabwoba umenyesha makuru w'ijuru ya Amerika mu Rwanda Eric bagira ubusara duhi ibindi kuri inkuru
Iki cyemezo cy'umucamanza cyo guhuza imanza za bwana Paul Rusesabagina, Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, Captain Herman Nsengimana n'abandi 17 kije nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha ubwa Major Sankara n'ubwo baregera indishyi muri zimanza. Ku bushinjacyaha buvuga ko izi manza z'abantu 20 bahuriye ku byaha bifitanye isano, buvuga ko kwisonga bwana Paul Rusesabagina ari we warukuriye umutwe bwite witerabwoba wa MRC de FLN, mu gihe Major Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Captain Herman Nsengimana bo mu bihe bitandukanye bagiye baba bavugizi bawo abaregera indishyi bo bavuga ko guhuriza izi manza hamwe bizaba umwanya mwiza wo kubona indishyi itubutse kandi mu buryo bworoshye ni mu gihe mu byifuzo bya Sankara we aheruka kubwira urukiko ko bwana Rusesabagina yita ko yari shebuja mu mpuzamashyaka ya MRCD baramutse babahurije hamwe mu rubanza wa mubera undi mwanya mwiza wo kuvuga uko ibintu byagenze kimwe ku kindi Ubushinjacyaha buvuga ko nabandi baregwa bafashwe mu bindi bihe bagiye biyemerera ko bahuraga mu bikorwa by'iterabwoba mu mutwe wa MRC DFLN bakemeza ko bamwe muri bo bari abayobozi ba gisirikare abandi ari abayobozi ba gisivili urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ruvuga ko iyo rusesenguye ibikubiye mu nyandiko zitanga ikirego ku baregwa bose rusanga izo manza zifitanye isano mu byo bahuriraho rwemeza harimo kurema umutwe w'iterabwoba no mu mutwe w'ingabo utemewe umucamanza kuri inteko iburanisha ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko yavuze ko izi manza ziramutse ziciwe rumwe ukwarwo asanga imikirize yazishobora kuvuguruzanya ku manza nk'izo zisobekeranye iyo zaregeye urukiko rumwe perezida w'urwo rukiko abyibwirije cyangwa se abisabwe n'umwe mu baburanyi ategeka ko ziburanishiriza hamwe mu rukiko rumwe icyo cyemezo kandi gishobora gutegekwa n'inteko iburanisha urwo rubanza iyo ubwo busabe bwabeye mu iburanisha ku migendekere myiza y'imanza umucamanza avuga ko yasanze imanza za Paul Rusesabagina n'abandi bareganwa Major Sankara na Captain Nsengimana zigomba guhurizwa hamwe kubera ko kuzitandukanya imikirize yazo ishobora kuzavuguruzanya ibi byahise bigira ingaruka ku iburanisha ry'urubanza rwa Major Sankara n'urwa Captain Nsengimana rwari ruteganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka bituma urubanza rwahurijwe hamwe rushyirwa ku yindi tariki nyuma yo kwemeza ko abantu 20 baregwa ibyaha by'iterabwoba bagomba kuburanishirizwa hamwe umucamanza ntacyo yavuze ku busabe bw'abunganira ababuranira indishyi bari basabye ko urubanza rutakomeza kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga rya video conference n'icyifuzo cyari cyatanzwe hashingiwe ku mubare w'umunini w'abaregwa muri iyi dosiye ababuranira indishyi basabaga ko bahurizwa hamwe mu rukiko kuko ngo ku ikoranabuhanga batamenya buri umwe wese bireguye n'imbogamizi urukiko rwari rwavuze ko narwo rusanga ifite ishingiro ariko nanone gahunda ikazagenwa n'umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyaba kigezeho ku munsi w'iburanisha Icyemezo cy'umucamanza cyo gukomatanya izi manza gifashwe nyuma y'ijambo ry'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ko abaregwa bose bazisanga mu rukiko bashinjanye umwe ku wundi hari nyuma y'igihe gito agaruka ku ifatwa rya Paul Rusesabagina ari kubitangaza makuru by'igihugu Perezida Kagame yavuze ko abari bamaze gufatwa bose bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi byo bakoranye hagati yabo Icyakora ari mu rukiko aburana urubanza rwe ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo Bwana Paul Rusesabagina we yabwiye urukiko ko ubwe akurikiranyweho ibyaha ku giti cye n'abandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi yaziibareganwa. Abaregwa bose uko ari 20 bahurijwe muri dosiye imwe baregwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN. Uyu mutwe ushamikiye ku mpuzo amashyaka ya MRCD mu myaka ya 2018-2019 wigambye ko ariwe wagabaga ibitero mu bice bitandukanye byo mu ntara y'Amajyepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura. Ku isonga habanje gufatwa Majoro Karikise Nsabimana bakunze kwita Sankara aregwa ibyaha 17 byiganjemo by'iterabwoba. Ni mu gihe uwamusimbuye ku ugize bw'umutwe wa FLN Captain Herman Sengimana we aregwa ibyaha bitandatu ubutabera buvuga ko byose bihura n'ibyo Sankara aregwa. Naho Bwana Paul Rusesabagina wafashwe nyuma wamamaye ku bwa filime Hotel Rwanda we aregwa ibyaha 13 nabyo byiganjemo by'iterabwoba. Urubanza rukomatanije hamwe ruzatangira kuburanishwa kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2021. Akabagira ubusabe bw'irya America Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi abantu 178 nibo banduye umugera wa corona mu mezi abiri aheze no mu ntango ya kuno kwezi kw'12. 174 baje bava hanze y'u Burundi mu gihe 4 banduriye mu Burundi. Leta imenyesha ko ikiza kikihari arico gituma abarundi bategerezwa kubandanya gukurikiza amategeko yo kwikingira. Inkuru dushikirizwa na Desirato Ngimana.
Muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umushikiraganji Tadendi Kumana yamenyesheje abo baza mu Burundi bakabasangana uwo mugera wa corona iyo baza baturuka n'ingene binjira mu Burundi.
Ijana na batandatu barenga binjirana baciye ku mbibe dusangiye n'igihugu cya Tanzania. Abandi bazana indege abava mu Rwanda byerekana yuko ibihugu bidukikije corona virusi ni nyinshi. Bitabara yuko tugira ingufu tukiyubara kugira ngo dusubira inyuma ahubwo tubandanye dukora ibikorwa. Kompanyi zose tugenda turaba abantu batuzaniye hamurabona yuko Ethiopiane imaze kuzana 13 bagwaye, Kenya 12, Brussels Airlines 5, Rwanda Air 4, abazana UN 2, Uganda Airlines 1.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko inyuma yabo bazana indege harabaca mu kinywabi bakinjiza uwo mugera mu Burundi. Abo rero Tadendi Kumana amenyesha ko bagiye gufatirwa inkingo ruhasha.
Teste ya COVID ugenda uriha amahere 10,000 gusa ya fishi utariha mu kugarutse ufasha kugira ngo turonke amareactive baca bakwepa akacaca ikigoma akaza n'amaguru cyangwa n'imodoka. Umuzigazanye yari gutanga ikori muri obe aca yizira mu ijoro akaca yinjira ntaje muri karantene akaca yinjira ugasanga hamwe hamwe yashitse hagati mu gihugu. Abo rero twabivuze neza umuntu yezoca hose amapasiporo yagusaba abajejwe umutekano muri pasiporo bayagumya barabe neza uyu muntu ajabaye kuko hariho imigenderanire isanzwe ihari hagati y'abenegihugu bo ku ntara zihanuwe na Tanzania aho usanga barimba hakurya bakarimba hakuno bakarimba isoko. Ibyo o nta ngorane kuko nta hantu kurebaje mugabantu wese azoba avuye mu kindi gisagara Dar es Salaam n'ahandi azoshikira muri karantene mu ntara azoba yinjiriyemo.
Muganga Tadendi Kumana asaba abashaka impapuro zerekana ko batanduye baba bava mu Burundi baje mu makungu canke abavayo ko bategerezwa kubahiza amategeko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwashinze.
Kubera yuko twabonye ko ari abantu benshi bagenda hanze
tuje dusanga abakoze muri NSP birasa n'ibike birabagora dusaba yuko bwo kubahiriza amasaha 48 imbere kuja gusaba certificate kuko hari abaza ugasanga bwati genda keneye certificate nza kugenda ku mugoroba canke je mu gatondo ivyo bituma tudakora neza turamenyesha bene gihugu yuko bategerezwa kuza kuko tubaha certificate imara amasaha 72 cyumvikana yuko rero amasaha 48 ari ubwo kwitegura ibaza basha bagenda ku mugoroba canke basha bagenda bukeye ugasanga biko birorohereza abakozi baba muri NSP bategezwa gukora ishuhinga bize kugira ngo batange amasertifikate ameze neza. Ikindi naje twabonye nuko mubasaba kugenda hanze baza kwipimisha barondera certificate tumaze kubonamwo ko harimo abagwayi. Cyo gituma twese dufata ingingo yuko abo bose bazoja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri NSP bategezwa kugenda bambaye mask.
Muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko amahoteli amwamwe atubahiriza amategeko y'abantu bari mu kato. Kubera ivyo, muganga Ndikumana amenyesha ko amahoteli yose yakiri ingenzi ategerezwa gusinya amasezerano na leta yo gukurikiza amategeko agenga abantu bari mu kato abategakurikije bagahanwa by'akarorero. Kugeza rero kuri uno wa kane nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu, abamaze kwandura icyo kiza kuva giteye ni 692, 633 barakize, 61 baracari ku miti na yumwe akaba ari we amaze kwitaba Imana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abanyeshure hamwe n'ugwaruka mu ikambi ya Mutenderi ntibakimenya kuganira neza mu rurimi rw'ikirundi naho ari nkingi y'imico n'akaranga by'igihugu cabibarutse. Ni mu gihe igiswahili hamwe n'icyongereza ari byo biza imbere mu mashure bigiramwo bigatuma bavangavanga indimi zitandukanye. Umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Joven ejo kuwa kane yatembereye mu ikambi ya Mutenderi hanyuma aganira na bamwe mu banyeshuri hamwe n'abigisha bari muri iyo kambi.
Igituma kenshi abantu byatunanira kuvuga kirundi kirongoreye nk'abandi nkuko bisanzwe nkuko ndu murundi ni kubera kenshi usanga turi ku ishuri sansi twiga ibintu byinshi mu gifaransa ibindi tukavyika mu cyongereza bwake twiga ikirundi mbwa ikirundi turakiga nkuko turabarundi. N'ikindi kibituma kenshi usanga aba ibijiji bizungurutse amakambi bavuga iswahili kenshi baraza kugira ama business yabo ngahe ndani rero kugira uvuga nawe nakuvuga rwa rime grane amenyere nico gituma kenshi yeri in general nyene tukovuga ati kenshi bavuga igiswahili sivyo bavuga igiswahili nico gituma kenshi bitugora nkico mugenzanje Rose yavuze ati benshi tuvukira makambi dugakura makambi dugereza makambi so umwe navutse muri iki gihe yumva ababanyi bavuga iswahili azokura uko nyene kwishure abone yigi kirundi umwanya muto usange amenye igiswahili
ntukumva ati muntu z'ikirundi cyo turashyize ariko kandi ntukizi iyo tuvuga ni igiswahili icyongereza igifaransa usanga uvyo usanga tukotura turabivuga vuga uko nyene kubera bivaye n'ukuntu twabaye ngamu buhungi kwa mu buhungiro ego kweri nantu hameze ukuntu mugabo hariho ibyi inyigisho nyinshi zitandukanye iyo mu gitwa turi ngaha turavuga ati kwe twebwe turamerewe nabi mu buzima ntubona kaza kacu rero katwitaye ibintu kanaka no cyashika yego sanga umuntu akwari igende imisandukanye ukije igiswahili ukige icongereza ukitaye ibintu byose bivuga byose mu cyama cyusanga uvyita kugira ngo urabe ko ejo hawe nawe hoza hazananye kugira ngo ubuzima bwe buhinduke kubwomera neza
yani gituma twebwe abanyeshure turi mu buhungiro bituma tudavuga neza ururimi rw'ikirundi nkuko bikwiriye usanga turiko turacanga indimi nyene mu bisanzwe ikirundi ntacyo tuzi rero icyo mbona kibituma ivyo nuko benshi muri twebwe tuvukira mu buhungiro tugakurira mu buhungiro ndetse no kwiga ugasanga umuntu ahereye mu wa mbere yiga mu buhungiro akarinda heza amashure yigira mu buhungiro rero icyo kiratuma neza yani nicyo gituma hanini mbona tutamenya ururimi rw'ikirundi mu buhungiro mu benshi usanga turi mu makambi yani mu buhungiro iro bw'abatanzania bavuga igiswahili kesho kacu sanga ni gororo imitugirane dukoresha kandi igiswahili ni icyongereza aho tuba turi kenshi tuvyi nivyo bizimbere mu byigwa twiga rero bica bigorana ukuntu wosanga umunyeshuri azikirundi kintu zembera ko amenye ikirundi ciza usanga azicyongereza ari cyazi kuvuga neza igiswahili ugasanga ari cyazi kuvuga neza bivanye niyo mvo dukurira mu mahanga mu bisanzwe
je icyo kibazo cyo ndabivuga ko nuko biva hari nka jewe ni ga scientifique usanga kenshi ikirundi ntakunda kucitaho cyane mba mfite ibyo nitaho igifaransa kubera mbanzi nkuhonza kwiga shimi cyangwa biology mba niga mu gifaransa siniga mu kirundi kacisanga umwanya wo kuguma mvuga ikirundi ndawubura sana ndi mu ishuri nico gituma kirundi kincanga sana
hari n'ivyo mu byo twiga mu kirundi kuko turiga ikigwa cy'ikirundi hari n'ivyo mbona bigisha mbere nka nakibona ari kirundi ndariko sinda gitahure namba na gato kandi ari kirundi nico gituma je rero mbona kumenga ntavyo noshobora mu bisanzwe icyo kintu cyuko ikirundi kera abakurambere bacu bavuga kitakiriho n'abavyeyi bacu bahunze kenshi mu bisanzwe abo twovyumvise ko babivuga bahunze kenshi nabonye n'ucusanga bivanye nuko hajya ahantu bari kugira baronke ubuzima baca barazimika kwiga kwiga rujya rurimi rwa hajya ahantu kugira ngo bikunde ubuzima bwabo barabiko bwoguma bugirane buje imbere rero kacusanga bakuze bamenyereye izindimi zo mu mahanga kacusanga byabindi biriko biragirane birahera muri bo nacyo gituma kwera ubukuronko umuntu avuga ikirundi cy'abakurambere kiragoye cyane
ngo gisaba kandi twabatuma namwe nuko bwo kwengeza idadi ya max bo fatira kwa tebu
idadi ni
igitigire Yabicanga kula. Yeah. Okay. Bo kongeza kitigiri. Cyabagenda make bongeza inafasi z'abanyeshi make point bafumwaga abanya base point niho guma bafata ku point. Ama nota yo hejo niho guma bafata ku nota hejo.
Eh kazo z'akabuntu ni kabinyene karagohoye. Urumva cyabigorana urumva tazi kirundi se mu gihugu urumva ingorane. Cyo gituma rero twasaba ko amahugurwa abantu bakigishwa ururimi kavukire.
Urabona abantu benshi kuva 2022 bahunga. Abanyeshuri ubu ntibiga neza bivaye niki nukujya haguma haza abantu babwiye ati ije no gutaha higeje no gutaha bacha bita ku mashuri atakamano afise bacha babana ko na twokwiga nta utuko turaja ingwani nizo cyane cyane ni kubumva abazanga ngo ati ije no gutaha kwandikisha kuginduta bacha banati ah naho nguma ndiga nta kamaro
tugushimye James Joven
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Uwahoze ari president w'u Burundi Valéry Giscard d'Estaing yitavye imana ku munsi wa gatatu afise imyaka 94 azize ingurukizi za virus ya corona yategetse u Burundi kuva mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1981 yagendeye u Rwanda mu mwaka w'1979 aje gukomeza umubano wasuwe nuwo yari yasubiye President George Pompidou. Ambassadeur Celestin Kambanda yahagarariye Rwanda kuva mu mwaka w'1969 gushika mu mwaka w'1972 aribuka Valéry Giscard d'Estaing akiri umushikiranganje w'ikigega cya leta mu Bufaransa. Yavuganye na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi ry'Amerika I Londres mu Bwongereza.
Namumenye ari ministre des finances, namumenye Washington yajyagaza mu nama za communautaire na Banque mondiale.
President Valéry Giscard d'Estaing yasuye u Rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1979. Hari icyo mwibuka kuri urwo rugendo?
Ntacyo namenye kuri urwo rugendo. Urwo icyo nigeze kumva nuko yakoze ni parti de chasse na president Habyarimana muri Parike Nationale y'Akagera.
Ni ukuvuga ko yajyanye na president Habyarimana guhiga muri Parike y'Akagera?
Uyu barajyanye.
President Giscard d'Estaing yageze ku butegetsi mu mwaka w'1974 na kane asimbuye president Pompidou amaze kwitaba Imana ku buryo butunguranye. Mbese umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wari wifashe gute mbere yuko Giscard d'Estaing agera ku butegetsi?
Wari umeze neza cyane, wari ushingiye cyane cyane muri cooperation muri domaine mu burezi no mu transport, kuko nibwo nyine twanegusiyaga escalier Air France mu Rwanda ni muri icyo gihe nyine, kandi byabyaye umusaruro kuko ndumva 1972 ni nabwo twanegusiyaga rya shuri Lycée Français ya Kigali itangira muri icyo gihe nyine, nabwo na Air France akaba yemwe na centre culturel na centre culturel. Ariko hari na université radiophonique de Gitarama le tout premier contact niho zatangiye, ariko radio yaje gutangira nyuma, ariko twari twaratangiye za contact officieux avec une congrégation ya Bikira, ariko nyitsuro couvert du ministère français de la coopération. Ni muri uwo mwaka, ni no muri uwo mwaka nyine narangije umurimo wanjye mu Bufaransa, ariko igihe nyine indege yazaga mu Rwanda nibwo nanjye narangije.
Ambassadeur Celestin Kabanda, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, gire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo, yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye
igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu.